radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kwashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije mwese muduteze amatwi kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kabiri, itariki ya 20 itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Kubyerekeye akazi naho twakora, benshi baratwimijambo ntibumva ingene twoba tugikora kuri bwa buhinga ngukarira bumenyi bita site, benshi ntibanabutahura.
Uyo ni Christian Xavier, umwe mu banyamakuru bagumye mu Burundi igihe amaradiyo menshi yugagwa. Iyo nkuru cyo kimwe nayavugwa hirya no hino ku isi, harimwe yerekeye ikibazo cy'ingenzi zihaze ibihugu bya Buraya, amasezerano y'amahoro mu ntambara iri mu gihugu cya Siriya, n'andi makuru mu karere k'ibiyaga binini. Turabashikiriza mu kanya gato. Kaze mwese. Duhere ku nkuru y'iterabwoba, ku nzandiko zerekeye Osama bin Laden. Uwo nuwari yahaye itegeko abagwanyi b'umugwi wa Al-Qaeda kugira igitero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2001, kigahitana abantu bagera ku 300. Mu nzandiko ziwe zo kuraga, bin Laden yanditse ko yari afise amatungo angana hafi n'amamiliyoni 29 z'amadolari y'Amanyamerika, agasaba ko igice kinini cyayo cyokoreshwa mu ntambara ntagatifu yo kugwanira Allah, iyo ntambara bita jihad. Kuri uno munsi wa kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye zimwe muri izo nzandiko ziri mu zishika 113 zafatiwe mu rugo rwa bin Laden ahitwa Abbottabad muri Pakistan. Abasirikare b'Abanyamerika b'abakomando nibo bazifashe igihe bamwica mu gitero bagize haciye imyaka 5. Izo nzandiko zanditswe mu Carabu, zishigwa mu rurimi rw'Icyongereza, zibitswe ku biro by'iperereza rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ivyo biro kandi ni naho habitswe ikindi gice cy'izo nzandiko zavuyemo amakuru yatangaje ko abasirikare ba Amerika bakuye bin Laden aho yari arinyegeje n'umugore wiwe, abana biwe, n'abandi bantu bo mu muryango wiwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko igiye gushira habona izindi nzandiko za Osama bin Laden muri uyu mwaka. Inzandiko zitari nke nyinshi muri zo zanditswe na bin Laden hagati y'umwaka w'2009 n'2011 zerekana ko bin Laden yari afise imyaka 54 igihe yicwa. Izo zandiko kandi zivuga ko yagumana ubwoba bw'uko Amerika izote bikamenya hari ibibwiwe n'abantu ikoresha mu buryo bw'iperereza rigigwa mu mugwi w'abagwanyi ba Al-Qaeda, canke ikoresheje indege zitagira abadereva, canke ikamenya hari ikoresheje ubuhinga bwa none butuma bamenya aho ikintu canke umuntu wari we wese abari umwanya wari we wese. Kuri uno munsi wa kabiri, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryagabishije ibihugu bya Buraya ko biri hafi yo kugwa mu ngorane zihambaye. Iryo shyirahamwe rivuga ko zigiye kubangamira ubuzima bwa misi yose bw'abanyagihugu abanyaburaya bonyine biteye, kubera amareta agenda ashiraho amategeko y'imipaka ariko ntibicarane ngo bavugane ikibazo cy'ingenzi zibandanya kwinjira akarere kabo. Adrian Edwards, umuvugizi w'ishami rya ONU ajejwe kwitaho impunzi ku isi, yavuze ko hafi abantu bagera ku 130 bamaze kujabuka uruzi Mediterane muri uyu mwaka, benshi muri bo bakaba bamaze gushika mu gihugu cy'Ubugiriki. Icyo gitigiri cinjiye mu kiringo cy'amezi abiri, kikaba kingana n'igitigiri cinjiye mu kiringo cy'amezi atandatu mu mwaka uheze. Impunzi n'ingenzi zigera ku 224 bakeneye gufashirizwa mu Bugiriki, kandi abagera ku 185 bakaba bashizwe mu gace kamwe kari hafi y'umupaka w'igihugu cya Macedonia. Ejo ku munsi wa mbere, igipolisi cya Macedonia cyateye ibyuka bibaba mu maso y'izo mpunzi zari ko zigerageza kujabuka umupaka bava mu Bugiriki. Iryo tana mu mitwe rikaba ari irya nyuma riherutse kuba kuri abo bantu n'inzego z'umutekano ziri ko zigerageza kwima inzira impunzi zigerageza kwinjira mu bihugu bya Buraya baciye mu bihugu byabo. Kuri uno munsi wa kabiri perezida wa Syria Bashar al-Assad yavuze ko amasezerano yo guhagarika intambara imaze imyaka 5 mu gihugu ciwe atanga akizero. Mu kiganiro yahaye televiziyo y'Abadagi, perezida Assad yavuze ko leta yiwe izokora ivyisabwa ku ruhande rwayo kugira ayo masezerano ashike ku mugambi wayo. Umushikiranganje wa Amerika jejwe imigenderanire n'amakungu John Kerry yavuze ko imisi iri imbere ari imisi idasanzwe mu bijanye n'ibikorwa byo guhagarika intambara iri mu gihugu cya Syria. Kerry yavuganye n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa mbere i Washington, yavuganye nabo mu gihe hari hageze hamaze guhera imisi 4 y'ayo masezerano yo guhagarika ibitero bigigwa hagati y'abagwanyi bashigikiye leta n'abatayishigikiye. Ariko muri ayo masezerano ntiharimwo abagwanyi b'umugwi wa leta ya Kiislam, Islamic State, n'abagwanyi b'umugwi ukorana na Al-Qaeda witwa Jabhat al-Nusra. Muriko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radioyacu@gmail.com, kuri Facebook no kuri Twitter adresi yacu ni VOA Radio yacu. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu biyaga binini, Dr. Theoneste Nitegeka yigeze kuba kandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda mu mwaka w'2023. Yitavye sentare nkuru ya Nyamabuye nyuma yaho aregeye umuyobozi wako gasho ko yuko Nyanza afungiwe, iyo sentare ya Nyanza afungiwemo yuko umuyobozi w'ibyo wako gasho yamufunze bitajanye n'amategeko. Yabye umucamanza ko atadosi yafise ituma afungwa. Inkuru ya Asumta Kaboyi ikigari.
Dr. Theoneste Nitegeka afunzwe kuva mu ntangiriro z'umwaka 2008 yakatiwe n'urukiko gacaca rw'ubujurire rwa Gihuma mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga rumaze kumuhamya icyaha cya genocide. Uyu muganga yongeye kuboneka nyuma y'imyaka 7 afunzwe. Araregwa umuyobozi wa gereza ya Nyanza kuba amufunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Iburanisha ryari riteganijwe kuri uyu wa kabiri ryageze hitabye Dr. Nitegeka n'umwunganizi we hari n'uhagarariye ubushinjacyaha. Uregwa ari we muyobozi wa gereza ya Nyanza niwe wenyine utitabye urukiko ku mpamvu yatanze ko mu rupapuro ruhamagaza umuburanyi amazina ye yanditswe uko atari. Dr. Nitegeka Theoneste ndetse n'umwunganizi we babwira urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye ko dosiye yatumye afungwa nta kintu kirimo. Mu nyandiko Ijwi rya Amerika rifitiye kopi igaragaza ko Dr. Nitegeka yandikiye komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG ariyo ibitse inyandiko zose zakoreshejwe n'inkiko gacaca yayisabaga dosiye yacyo n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Gihuma. Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide yamusubije ko dosiye ye irimo impapuro ebyiri gusa ndetse nazo arazimwoherereza. Dr. Nitegeka ahereye ko nta dosiye yuzuye afite yafashe icyemezo cyo kurega umuyobozi wa gereza ya Nyanza ko amufunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Urukiko rwafashe umwanzuro kuregwa kwe kongera gutumizwa noneho ku mazina ye nyakuri. Iburanisha ryimuriwe tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu. Unga na Dr. Nitegeka Maitre Nkundiye Jean yabwiye Ijwi rya Amerika ko nyuma yo kuburana icyo uko afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko bazaboneraho no gusubirishamo urubanza rwaciwe n'inkiko gacaca. Mu minsi ishize ministre w'ubutabera yararutse kubwirira abagize inteko ishinga amategeko ko ikibazo cyari cyarabonetse mu gihe gitambutse cy'abagororwa bagira ku 2007 bavugaga ko badafite dosiye zabo zuzuye kubu none icyo kibazo cyarangiye ko nta muntu n'umufunze adafite dosiye yuzuye.
Hari amadosiye abitse nabi basanga icyemezo kivuga ngo kanaka arafunzwe kitari muri dosiye ye. Habaga hari icyemezo ari nko muri ziriya manza za genocide ahantu bacaga imanza za gacaca ugasanga hari uburyo bw'imyandikire itanoze bigasaba ko tugomba kujya muri CNRG kureba mu madosiye original icyo icyavuzwe cyari cyo. Ibyo bintu byose rero tubiteranyije mu Rwanda hose byahindutse 2007. Twiyemeza ubwo hari mu kwezi kwa 11 ku mwaka 2014 twiyemeza ko tugomba gukemura ibyo bibazo byose bikarangira. Magingo aya nta na kimwe dusigaranye byose twarabikemuye ibyasanzwe abantu badakwiye ko bari mu magereza inzego zibishinzwe zarabarekuye ibyasanzwe ko ari ibyemezo biri ukubiri na banyirabyo byarahujwe
Dr. Nitegeka Theoneste amaze imyaka 8 afunze nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'ubufatanyacyaha muri genocide yashinjwaga ko mu gihe cya genocide akora mu bitaro bya Kabgayi yaba yarashyiraga utumenyetso ku barwayi b'abatutsi bakaza kwicwa iki cyaha yahamijwe byo cyamuviriyemo gukatirwa igifungo cy'imyaka 15 ibi byaha byose Dr. Nitegeka ntiyahwemye kubihakana akavuga ko yahimbiwe ibyaha ko afunze ku bibazo bya politike byatewe n'uko yavugaga ibitagenda muri leta uyu mugabo watangiye kwikorera ku giti cye kuva nyuma ya genocide benshi batangiye kumumenya muri 2003 akubutse muri leta zunze ubumwe za Amerika ubwo yatangazaga ko ashaka kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika kandida wigenga ariko kandidatire ye ntiyemewe na komisiyo y'amatora kubera ko hari byasabwa atari yujuje Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo
urakoze cyane Asumta Kaboyi turacyari mu Rwanda uno musi niho hasomwe urubanza rwa Jean Habyarimana yahoze ayoboye umugambwe MRND ikigali inkuru ya Eric Bagirubusa
Byafashe byiburi minota 17 umucamanza asoma imyanzuro y'urubanza bwana Habyarimana Jean aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide yatangiye gusoma nta n'umwe uhagarariye impande zombi ziburana yavuze ko kubera iyo mpamvu bitari ngombwa gusoma imyanzuro uko yakabaye nyuma y'iminota 10 umucamanza asoma imyanzuro ku byaha bya genocide aburana n'umushinjacyaha Habyarimana nibwo yinjijwe mu cyumba kiburanisha herekejwe n'umucungagereza araboneza yicara ku ntebe umucamanza yahereye ku nzitizi Habyarimana Jean wari ukuriye ishyaka MRND muri prefegitura y'umujyi wa Kigali n'inzitizi yagaragarije urukiko ko amaze imyaka 20 afunze nta dosiye igaragaza impamvu afunzwe umucamanza yanzuye kuregwa yafunzwe icyo gihe cyose binyuranije n'amategeko ariko ko nawe ubwe mu magambo ye yaricecekeye kugeza ubwo aburana mu mizaga atanga inzitizi ubushinjacyaha bumaze gusobanura ikirego cyabwo umucamanza yavuze ko nubwo hari inzitizi ko yafunzwe binyuranije amategeko uregwa atagaragaza uwamufunze ngo abe yakurikiranwa ku giti cye yavuze ko n'izo nzitizi zigaragaye mu gihuregwa kurikiranywe ibyaha by'ubugome bitamubuza gufungwa bityo ko ibyo yasabaga byo kurekurwa igitaraganya atabyemererwa kubera ibyaha bya genocide akurikiranyweho agaragaza ko yafunzwe mu myaka 20 nta mpapuro zimufunga bwana Habyarimana wari umukuru w'ishyaka MRND muri prefegitura y'umujyi wa Kigali yabwiye umucamanza ko hagati y'imyaka 98 2013 nta kintu na kimwe kigeze gikorwa kuri we yagize ati nabaye nk'umuntu bafungiye mu nzifunguzo bakazita kuri ingingo y'ifungwa rinyuranije n'amategeko mu ntangiriro za 2015 mu magereza yo mu Rwanda habarurwaga basaga 2007 bafunzwe batyo ubushinjacyaha buregaje Habyarimana ibyaha bitatu kugenzura no kuyobora ibikorwa bya genocide kurema umutwe w'abagizi ba nabi n'ubufatanyacyaha mu gutegura genocide n'ibyaha bumurega ko yabikoze hagati y'imyaka 1994 buvuga ko yashyizeho umutwe w'interahamwe ahantu hatandukanye anazishishikariza kwica abatutsi muri Kigali buvuga kandi ko yatangaga amategeko yo kwica abatutsi mu manama anashyiraho amabariyeri yicirwaga abatutsi ibyo byaha byose aregwa arabihakana yiregura agejeje ku rukiko icyo yise ijambo ry'ibanze muri ryo Habyarimana agira ati genocide n'intambara byabaye nibyo byagize uruhare mu kumfunga mu buryo bunyuranije n'amategeko ati byashegesha inzego za leta bituma ishyiraho inkiko gacaca zikorwamo n'abantu badasobanukiwe ngo zirangize akazi vuba ati kubera guhungabana kw'izo nzego byatumye bamwe barengana Habyarimana avuga ko ibyaha byose ashinjwa bitariho avuga ko naho yarahuriye n'interahamwe ko muri MRND inzego zo hejuru zagiraga uburyo zikora ku buryo ngo nabo mwishyaka Masa gitera atarabazi ati ibyo byari bikorwa byo hasi umwanzuro w'umucamanza yavuze ko yawishingiye ku buhamya bw'abatanga buhamya w'ubushinjacyaha n'ibimenyetso bwamushyikirije yamuhamije ko yayoboye amanama atangiramo n'amategeko yo kwica abatutsi ku ntera hamwe zo zari urubyiruko rwa MRND cyaka ryari ku butegetsi muri genocide umucamanza yahamije Habyarimana kuba yarashyizeho bariyeri yicirwaga abatutsi muri prefegitura y'umujyi wa Kigali yavuganye abugo gwigera kuri apakope amaze gusuzuma ibikorwa byose umucamanza yashyikirijwe n'ubushinjacyaha yanzuye ko bigize ibyaha bya genocide kandi kuregwa ntacyagaragaza ko yakoze ingo abashe kuba yabikumira umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yavuze ko nubwo ntacyagaragaza ko Habyarimana yafashe igikoresho ngo yice abatutsi ubwe yatanze amabwiriza yashyizwe mu bikorwa yamuhamije ibyaha byose uko ari bitatu kugenzura no kuyobora ibikorwa bya genocide kurema umutwe w'abagizi ba nabi n'icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gutegura genocide umucamanza yahanishije Habyarimana aje gufungwa burundu y'umwihariko amusonera amagarama y'urubanza kuko aburana afunze iki gihano cya burundu y'umwihariko n'ubusanzwe n'icy'ubushinjacyaha bwari bwasabiye uregwa buvuga ko ibyaha yakoze bigize impurirane mboneza mugambi n'igihanuregwa yahise ajuririra abagize umuryango wa Habyarimana Jean batemeye kuvugana n'itangazamakuru bagaragaye mu masura yijimye bagaragaza ko batishimiye imikirize y'urubanza. Habyarimana Jean wari uhagarariye MLND muri prefegitura y'umujyi wa Kigali, ishyaka ryari ku butegetsi muri genocide yafatiwe ku Gisenyi mu 1996, uru rubanza rwe rwaburanishijwe mu mizi mu gihe kitarenze amasaha atatu. Igihe cy'ubujurire bwe nticyatangajwe. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze cyane Eric Bagire ubusa. Turacyari mu Rwanda. Umuryango w'ibihugu bigize akarere k'uburaruko Corridor Nord mu Gifaransa wipfuza guha ubushobozi mu bene igihugu bwo gukura imigambi ikoregwa muri uwo muryango batarinze kwifashisha abahinga bava hanze y'ivyo bihugu. Ivyo ni bimwe mu biriko birigwa mu nama iriko irahuza uwo muryango mu gisagara ca Kigali, ikaba izomara imisi ine. Iyo ngingo yihutigwa kandi itegerezwa gushigwa mu ngiro. Ni nkuru ya Tabita Mukamusoni i Kigali mu Rwanda.
Icyumviro cy'imigambi ikomakomeye ihuriwe ko n'ibihugu bine bigize akarere k'uburaruko ico bita Corridor Nord mu Gifaransa cyatanguriye mu nama y'abakuru b'ivyo bihugu mu mwaka w'2004. Icyo cyumviro caje kugira abafashanye hagati y'ivyo bihugu mu gushiraho imigambi iteze imbere ubutunzi gutyo iterambere riboneke mu maguru masha. Mu nama igira gatatu y'ivyo bihugu basanze icyihutigwa ari ukubaka ubushobozi bw'abantu kugira iyo migambi ishigwe mu ngiro neza, kuko basanga iyo migambi ikenera ubumenyi n'ubuhinga bwihariye bufise abanyamahanga, abo nabo bagasaba uburyo bwinshi kandi iyo migambi izamaho mu kubaka ubwo bushobozi mu bantu. Ubushikiranganji butandukanye bwo muri ivyo bihugu bwagiye hamwe kugira bushobore kurungika ugwaruka kwiga kugira abahinga bave muri ivyo bihugu nyene. Muri ibi bihugu hagenda harimwo za kaminuza ngo zibishoboye, nkuko Dr Celestin Ntivuguruzwa umunyamabanga nahegayezwa mu bushikiranganji bw'indero mu Rwanda abimenyesha.
Uko bikorwa rero, ubwo hatekerejwe gushyirwaho za centers of excellence cyangwa se za kaminuza zifite ubushobozi bwihariye bwo kubaka ubwo bushobozi mu Rwanda. Dufite ebyiri, kaminuza y'u Rwanda na Carnegie Mellon University. No mu bindi bihugu zirahari zose hamwe ni 17. Hakaba hatekerezwa rero uburyo muri izo kaminuza cyangwa muri izo centers of excellence hajya hoherezwamo abantu kwiga ibintu byihariye byatuma iyo mishinga ishyirwa mu bikorwa.
Imwe muri iyo migambi ikunze kubura abahinga ni nk'iyubakwa ry'ibarabara ricamwo gari ya moshi, gucukura peteroli, kwimba inzahabu, gutwara indege no kuyikora n'ibindi.
Muziko nk'ubu ngubu ibintu bya ikoranabuhanga no gutumanaho ari ibintu bikomeye. Ubwo rero dufite icyo twita common area of network, aho itumanaho riba rihuriweho n'ibyo bihugu. Muziko muri iyi region yacu bamaze iminsi bavuga ko habaho bagiye no gutangira gucukura za peteroli, ariko nta bahanga dufite bafite ubwo bumenyi. Muzi ibi bintu byo gucukura no gutunganya mu buya gaciro nabyo nta bahanga bafite ubumenyi bwihariye dufite cyane. Mubona ibintu bijyanye n'indege, ikigamijwe rero no kugira ngo twubake ubushobozi muri izo domaine zitandukanye maze kuvuga, noneho twihutisha iterambere cyane cyane ku mishinga ihuriweho n'ibihugu byo muhora wa ruguru.
Abazokungukira muri iyi migambi n'ugwaruka cyane cyane, kandi ubwo bushobozi butegerezwa kubakwa vuba igihugu cy'u Rwanda cyo kizovyungukiramo, kuko ngo abanyarwanda basanzwe bafise umugambi wo kwigira bakoresheje ubutunzi kamere. Ubutunzi kamere nabwo n'umuntu nyezina cyane cyane ugwaruka. Engineer Luke Arikosi yaserukiye ishyirahamwe ririko rirubaka gari ya moshi iri kwirubakwa aho bita Tororo mu gihugu cy'u Buganda, avuga ko uyu mugambi wo kubaka ubushobozi mu bene igihugu bibi bihugu bigize akarere k'uburaruko Corridor Nord ari umugambi ngirakamaro kuri ibi bihugu byose no mu karere. Ati abandi bose bo mutundi che bazoca bavyungukiramwo kandi bizobabera akarorero. Agafatira nko ku bihugu biri muri Afrika y'ubuseruko co kimwe na Republika ya Demokarasi ya Congo.
Tuzaire. So that corridor, you find that the nations have told you have interest in it.
Umujyango ufise imigambi 17 uri kurategura kandi itegerezwa gushirwa mu ngiro mu gihe gitari kinini. Akarere k'uburaruko ico bita Corridor Nord mu Gifaransa kagizwe n'ibihugu bine arivyo u Rwanda, Uganda, Kenya na Sudani ya Majepfo. I Kigali, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Nicyanje,
nicyawe,
nicyacu.
Amakuru kuri Radio Ijwi rya Amerika arabandanya tuje mu Burundi Radio Isanganiro imwe mu maradio yigenga biri aheruka kuronka uruhusha wo gusubira gusamirana yatanguye kumvikana mu gisagara cha Bujumbura kuva kuri uno munsi wa kabiri umuyobozi mfata kibanza w'iyo radio Isanganiro yizeza abakunzi b'iyo radio bo mu gihugu hagati ko bazoyumva mu minsi ya vuba Evariste Nzikobanya nka adufitiye inkuru irambuye
Kuri no wa mbere radio Isanganiro yatanguye gusamirana mu gisagara cha Bujumbura aho ni nyuma yaho iyo radio cyo kimwe na radio Rema FM zugururiwe haraheze hafi ndwi zibiri abanyagisagara bashima ko bagiye kuronka iyindi radio ishobora kuvuga ibibera mu gihugu uyu numwe muri abo asaba ko na yandi maradio atanasigaye yo kugurugwa asaba abamenyesha makuru ba radio Isanganiro kudakorera ku gitsure cuwari we wese
ajya ma radio nayo leta nayo yige neza ingene yo kugurugwa kugira abarundi Tebani bene gihugu turahunze umuco mwiza cyane kubiko biraba mu gihugu cyacu ayo babamenye makuru ndabasavye bakorere igihugu nibakorere abanyapolitiki bavugisha ukuri tureme nabari hanze bacavuga uburundi buni sawa turagarutse tugatse mu gihugu
abamenyesha makuru ba radio Isanganiro mu kiringo cy'amezi hafi 10 bagumye bandika amakuru yaca kungurukana bumenyi bamwe muri abo barakubaguwe batako barafungwa uwo bimenya umumenyesha makuru Blaise Celestin yo kubgayo
ubugira kabiri rero nafashwe ari tariki zitandatu zo kw'icumi na rimwe mwaka uheze aho nariko nkorera mu ntara ya Bujumbura Nari mfise n'uruhusha bimwe bita ordre de mission gumuyobozi ngeze ahantu bita mu Rukina niho nasanga abasirikare benshi bari mu barabara barampagarika mugabaho nkiri umwana subiye inyuma nari nabwiye mu standere uyo commune twe duhejeje no guhura ndamubwira ivyo ngiye gukora ati ntangorane hanyuma rero abo basirikare acambwira ati subira inyuma banyereka umukuru wabo rero icambabaje nuko musirikare wo mu gwego go hejuru akimbonye yavuze ngo nishavuna kantu ati no gukuramwo nimwebwe muri ko murato bigihugu ndahamara amasaha hafi nk'abiri bantwaranya biraba usirikare w'umugogo go hejuru hamagara abantu ababwira yuko jewe ntaba mu Burundi mba hanze aravuga ibintu byinshi urumva muri makera ntanze kubanyagihugu ababwira ko ari turi mu bagira bagarukana intambara abanyagihugu nishavu bagira bangirire nabi mugabo urongoye igipolisi aho handu yaciye amwamira aramire nawe abanyagihugu ari gusenga nari namaze gusenga nti ntakundi imana nyakire inyuma yaho rero urumva bacha bavuga bati tugutwaye mu iperereza ico nashimiye ko mu iperereza ntawe ndi ugwara
abamenyesha makuru bagumye ibujumbura abababona babagirira impuwe bibaza ko bogirirwa nabi bazira ko amaradio bakorera yagirizwa ko yavugishije abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Christian Xavier n'umwe mu bamenyesha makuru bari umutima amenyo bakaguma ku kivi mu bihe bitari byoroshe na gato
kuvyerekeye akazi naho twakora benshi baratwimijambo nibumva ingene twoba tugikora kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi bita site benshi nabutahura bagira bati radio yasambutse mbega twihi ijambo gute bakumvumenga ahubwo byo hava binabakwegera
umuyobozi wa radio Isanganiro yagize agahombo kanini kangana n'imiliyoni zirenga amajana 3 y'amarundi kubera ivyuma vyayo ivyononywe n'abateye radio arashima ko radio arongoye vyimfata kibanza itanguye gusamirana ahumuriza abari mu gihugu hagati ko bitebe bitebuke nabo nyene bagiye kuyumva
twatanguye ngambwe sagara cha Bujumbura ntivyatuvuye ko ni kubera kuva mu kwezi kwa kane tariki 26 iradio nkuru y'igihugu yaraduciriye ibyuma byadutuma twumvikana hagati mu gihugu ubu turiko turavugana n'umuyobozi wa radio na televiziyo by'igihugu kugira ngo batwugururire tubashe kumvikana hagati mu gihugu rero jenizira yuko nuno munsi abishitse mu ushaka dushaka kumvikana nko ku mugoro wacanye naho ejo mu gitondo twashaka kumvikana tuzoguma twibutse
umushikiranganje wo kumenyesha makuru yagendeye radio isanganiro kuri no wa kabiri kwirabira inge n'ivyo radio vyifashe umushikiranganje Nestor Wankumukunzi atera kamo abahora bafasha ama radio na cane cane yasambuwe gusubira kuyafasha kugira ngo asubire kunaguka ku kibazo cande ma radio yigenga agera kuri 5 acugaye umushikiranganje ajejwe ivyo kumenyesha makuru yeshuye kwico kibazo kiri mu minwe y'ubutungane umushikiranganje Nestor Wankumukunzi yanatembereye n'andi ma radio 3 ariyo radio 10 radio Maria ni radio y'imico kama ibujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
mbere yuko dusozere ibiganiro byo kuri no mugoroba reka tubahe incamake y'amakuru twabashikirije twabyiye ku nzandiko zerekeye Osama bin Laden uwo wari yahaye itegeko abagwanyi b'umugwi wa Al-Qaeda kugira igitero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2001 kigahitana abantu 3000 mu nzandiko ziwe zo kuraga bin Laden yanditse ko yari afise amatungo angana hafi n'amamiliyoni 29 z'amadolari y'amanyamerika agasaba ko igice kinini cyayo mafaranga yokoreshwa mu ntambara ntagatifu yo kugwanira Allah iyo ni ntambara bita jihad kuri uwo munsi wa kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye zimwe muri zo nzandiko ziri mu zishika 113 zafashwe mu rugo rwiwe rugo rwa Bin Laden ahitwa Abu Tabab muri Pakistan abasirikare b'abanyamerika b'abakomando nibo bazifashe igihe bamwica mu gitero bagize haciye imyaka 5 izo nzandiko zanditswe mu carabu zishigwa muri rimwe icyongereza zibitswe ku biro vy'iperereza rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ivyo biro kandi ni naho habitswe ikindi gice cy'izo nzandiko zavuyemo amakuru yatangajwe ko abasirikare ba Amerika bakuye Bin Laden aho yari yinyegeje n'umugore wiwe abana biwe n'abandi bantu bo mu muryango wiwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko igiye gushira habona izindi nzandiko za Osama bin Laden muri uyu mwaka. Kandi naho twabyiye ko kuri uno munsi wa kabiri ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yagabishije ibihugu bya Buraya ko biri hafi yo kugwa mu ngorane zihambaye cyane iryo shyirahamwe rivuga ko zigiye kubandanya yuko ibihugu byo mu Buraya murantunga bigiye kubangamirwa cyane ku buzima bwa misi yose bw'abanyagihugu babo kubera ari ingorane bo nyine biteye kubera amareta agenda ashiraho amategeko y'imipaka ariko ntibicare ngo bavugane ikibazo cy'ingenzi zibandanye kwinjira ako karere kabo Adrian Edward umuvugizi w'ishami rya onirijejwe kwitaho impunzi ku isi yavuze ko hafi abantu 130,000 bamaze kuja bukuruzi Mediterane muri uyu mwaka benshi muri bo bakaba bamaze gushika mu gihugu cy'Ubugiriki ico gitigiri cinjiye muri mu kiringo cy'amezi 2 gusa kandi kikaba kingana n'ikiringo c'abantu binjiye mu karere k'ibihugu vya Buraya mu kiringo cy'amezi 6 mu mwaka uheze Shuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika aho ni naho duheraheje ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri no mugoroba tuboneye akandikanye ko gushimira wadufashije mu buhinga bw'ivyuma ni Peter Handley turashimiye kandi na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka turabashimiye ko namwe duteza amatwi mugira umugoroba mwiza Imana ibahezagire
This program has come to you from the Voice of America, Washington.